kubituro vy'amatagisi n'amabisi haba ku mugwa mukuru w'intara bubanza no mu micungararo ntabinguruje baje mu gisagara ca Bujumbura mu gitondo cuno wa mbere ivyo vyaruko no ku isoko yo kuri Kotebu ico vyavuye ko ni giciro cyo kwiyunguruza abo bagendesha ivyo vyuma byunguruza abantu n'ibintu batumvikana ko nabura matari w'intara bubanza abo bashoferi bifuza kurihisha ku muntu amafaranga y'amarundi 3,500 haba kuva Bujumbura aje bubanza canke abibubanza aja mu gisagara ca Bujumbura buramatari w'intara bubanza yifuza ko borihisha 3,000 ku muntu nabo bakanana kuri telefone buramatari Tarasisi Niyongabo yabwije ijwi ry'Amerika ko ni nama yabaye kuri ico kibazo akavuga ko atumva igituma bahagaritse akazi
ico byavuye ko nubwo ko ari ikintu kitumvikana kuko abo baserukira abo batwara abantu n'ibintu hano mu ntara ya Bubanza twarakoranye inama hano mu biro nyuma yaho igitoro kidugiye hanyuma leta igashinga ibiciro by'abantu biyunguruza baja mu ntara zitandukanye baraje rero kudusaba yuko twobadugiriza amafaranga yashinzwe bavuga yuko ari make akava ku 2,970 akaja ku 3,500 twebwe turabibankira turababwira yuko tujejwe kubahiriza ahubwo amategeko ya leta n'ibiciro yashinze uko nyene bimeze bacavuga rero bati ntibasubira gukora tutabemereye yuko barihisha amafaranga 3,500 ku rugendo rw'ubanza Bujumbura natwe tuti ntibishoboka nico rero ahanini icyo byavuye ko twero tukavuga tuti yo mpamvu ntifashe kuko niba abazukuri bavuga bati ayo mafaranga ntakwiye twe twari twabwiye tuti muragenda mubwire abafashe ingingo mu bushikiranganje kuko twebwe tubona yuko ayo mafaranga akwiye atayandi yokongera ko kunari wacu ko ni hafi kilometero 39
abo bunguruza abantu nta numwe yashimye kugira icyo ashikirije kuri micro bakavuga ko batewe ubwoba nabo batashimye kuvuga baribo ariko babwiye abamenyesha makuru mu ibanga ko bifuza kurihisha 3,500 kubera amafaranga batozwa mu nzira karorero batanga naka amafaranga 5,000 basabwa babwirwa ko ari ibikorwa by'iterambere rya komine Mpanda ibyo buramatari w'intara bubanza temera
n'abanyakinyoma kuko ayo mashirahamwe ahari na yabo bashoferi nyene abo nyene amashirahamwe yabo basanzwe bari hamwe amafaranga asa amafaranga bari hamwe komine n'ababeshi sivyo
agahombo ni kanini haba kuri abo bunguruza abantu canke abategerezwa kugira ingendo batazikoze kuri uno wa mbere buramatari niyo ngabo aravyemeza agatera kamo abo bunguruza abantu kwemera gukorera ku giciro cashinzwe na leta uwo mutegetsi avuga n'ico cyo gikorwa hamwe abo bigenga buhagarika ico gikorwa cyo kunguruza abantu n'ibintu
nakagomba gukora abantu bacereje kumbure kubuzi kuko twari abantu benshi baba basanzwe bakorera ibubanza batahi Bujumbura canke bakorera Bujumbura batahi bubanza yakorewe n'agahombo by'ukuri yabaje ari nacyo gituma twebwe twarondeye umuntu ajejwe inoshira hamwe kugira ngo aze tuvugane hanyuma bavuga ko batabandanya gukora duheze tuburondere imodoka za leta za utrako neze zikore kuri umurongo wa bubanza
n'igice musaba abo bunguruza abantu
icyo tubasaba ni uko bubahiriza amategeko ya leta hanyuma tukabasaba ko bakura akajagari n'imigumuko mu gihugu kuko mu ibarabara nta muti w'ingorane yigeze hatora ku bibazo biri mu Burundi bwacu
n'abunguruza abantu n'ibintu mu mabisi bifadikanije nabo bagendesha amatagisi muri iryo hagarikwa ry'akazi ariko nk'uko twavyiboneye ku gituro cyo kuri Kotebu nuko abo bunguruza abantu n'ibintu basabwe ku musase w'uno wa mbere nyine na zimwe mu ntwaza ngabo z'igipolisi zikorera mu gisagara cya Bujumbura gukora atari uko bagakinjura Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.